Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 nibiki 9 na FM 95 nibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 nibice 3. Mwaramutse neza inshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Icyo nasaba kumbure n'umushikiranganji zo dushikanira imbere uhereye kuri mwebwe wo mu mushikiranganji ujejwe amagara y'abantu kipimisha ariko n'imiryango igapima.
Uwo ni Denise Nkurunziza, umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ahamagarira abantu kwitabira gahunda zo kwipimisha indwara ya sida. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibiganiro bihuza Abarundi bikomeje mu mujyi wa Arusha turayigarukaho mu kanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Ingingo ibandanya kuvugwa ku isi ni ingingo yafashwe kuri wa gatatu na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yo kwemeza Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Isirayeli. Ingingo yiyamirijwe n'amakungu havuyemo igihugu cya Isirayeli, ngo kuko bamwe babivuga. Umushikiranganji wa mbere wa Isirayeli Benjamin Netanyahu arashima iyo ngingo. Mukuru wa Palestina Mahmoud Abbas avuga ko Amerika isambuye umugambi w'amahoro yagizemwo uruhara mu myaka iheze. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryishinze kubohoza Palestina OLP Saeb Erekat na bavuga ko Trump aburijemwo umugambi wariko uriyumvirwa wa leta zibiri nk'inyishu y'amatati muri ako karere. Arabia Saudite kimesha ko kibabajwe cyane n'iyo ngingo itiyumviriwe ko imbere yo gufatwa gitako kiragabisha ku ngaruka mbi zishobora kuboneka. Gisaba Leta ya Amerika kwisubira ko kuko bitari uko bigiye kunyura ibintu muri ako karere. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire we yavyise agasomborotso kazotuma haduka intambara hamwe n'ubwicanyi buvanze n'iterabwoba rikabije. Avuga kandi ko iyo ngingo ya Trump iciye kubiri n'ivyemezo byafashwe n'amakungu ku bibazo hagati ya Israeli na Palestina. Ibindi bihugu vyiyamirije kure iyo ngingo ni Yorodaniya, Turukiya, Tunisia, Siriya, Libani, Ubutaliyani, Ubudage, Ubufaransa na Canada. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe ati umuti w'ibibazo muri ako karere ukwiye gutorwa na Israeli hamwe na Palestina vyonyene. Umuryango umwe bwa Buraya ubucishije kujejwe imigenderanire Frederica Mogherini avuga ko atankeka bizobangamira amahoro n'umutekano muri ako karere. Ibihugu by'Abarabu n'Abayisilamu byagabishije ko bishobora kuvyura uruhagarara muri ako karere no kubangamira utwigoro twa Amerika two guhuza Abarabu na Isirayeli. Abanyapalestina bahamagariye abanyagihugu babo mu minsi itatu yo kwiyamiriza uwo mugambi wa Trump. Papa Francisco ayoboye Ekleziya Katolika yashikirije ashimitse amakenga kuri iyo ngingo mu gihe Turukiya nacyo cyatumye ko inama y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu kugira ngo barabire hamwe icyo bagiye gukora. Kuri iyo ngingo nyene inama yawo ntijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gukoranya inama yihuta kuri wa gatanu ngo yige kuri iyo ngingo yafashwe na Perezida Trump wa Leta Zunze za Amerika yo kugena Yerusalemu kuwa umurwa mukuru wa Israeli. Ibyo byashikirijwe kuri wa gatatu n'intumwa y'Ubuyapani busanzwe ari bwo buyirongoye muri iki gihe. Ibyo bihugu byasabye ko iyo nama izokugururwa n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'Ubwongereza barwanya ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bakwiye kumenyekana aho bari bakicwa aho kwemererwa gusubira mu gihugu. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Gavin Williamson. Ubwongereza bugereranya ko abanyagihugu amajana umunani bafise igitabo c'inzira ca pasiporo y'ico gihugu aribo bagiye kurwana muri Iraq na Syria. 130 barishwe, abandi bashika 400 baratahutse, mu gihe 270 bakiri mu karere ka Barabu. Gavin Williamson yashikiriye amabanga y'ubwo bushikiranganye mu kwezi guheze, yemeye ko abarwanyi bagiye mu bindi bihugu bakurikiranirwa hafi kugira ntibasubire kwemererwa gutahuka mu Bwongereza. Ibyo byashikirijwe haheze amasaha make abagabo babiri barengukishijwe imbere y'ubutungane bagirizwa gushaka kugandagura umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, Theresa May. Perezida Vladimir Putin ubwo w'Uburusiya yatangaje ko azokwiyamamariza yindi manda y'imyaka 6 mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 3 k'umwaka uza. Mu myaka 18 iheze, Putin yabaye perezida mushikiranganji wa mbere yongera garuka kuba umukuru w'igihugu. Ingingo yuko azongera kwiyamamaza yayitangarije mu ruganda rw'amamodoka ruri ahitwa Nazni Novgorod, naho kugeza ubu atakiragaragaza ko ashobora kuzotsindwa. Ubutegetsi bwiwe bumaze iminsi bwagirizwa kurya ibiturire birenze urugero no kutagira icyo akora mu gufasha gukemura ibibazo by'ubukene byugarije abanyagihugu biwe baba muri icyo gihugu. Tugaruke muri Amerika, kandi abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu baraneguye ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abaruhinja mu gihugu cya Birimaniya mu kwemeza itegeko risaba ko ibitero kuri ubwo bwoko bw'inkewa z'abayisilamu bihagarara. Icyo cyemezo ni intambwe ya mbere ishobora kuzokurikirwa n'irindi tegeko rifatira ibihano mu by'ubutunzi igisirikare cya Birimaniya no guhagarika imfashanyo mu by'ubutunzi Amerika iha icyo gihugu. Abanyagihugu bashika ku 600,000 mu bwoko bw'abaruhinja baratesejwe ingo zabo mu mezi aheze bahungira mu gihugu cya Bangladesh, aho bameze nabi mu bijyanye n'ubuzima bwabo.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu mujyi wa Arusha muri Tanzania, ahasigaye gusa umunsi umwe ngo ibiganiro bihuza Abarundi bisozwe. Ejo kuwa gatatu wari umunsi wa 10. Umuhuza w'ibyo biganiro wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yakiriye itsinda rya nyuma ry'abahikirana bagizwe n'abahagarariye imiryango yigenga. Ese igihe gisigaye kizaha intumwa z'Abarundi ziri Arusha kugera ku masezerano? Turabibwirwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri mu mujyi wa Arusha.
Amashirahamwe yigenga yakiriwe n'umuhuza kuri uyu wa gatatu n'uruhande rurimo ishyirahamwe Parsem Oricom hamwe n'abaserukira abagore, abo bambaranye kiringo c'isaha imwe. Abaserukira ayo mashirahamwe aribo Gabriel Rufyiri ku bwa Oricom, Faustin Ndikumana ku bwa Parsem na Vestine Mbundagu ku bwa bagore, bagiye bitwaje urwandiko rw'impapuro 11 rurimo ivyifuzo n'intererano yabo. Basaba ko icihutirwa ubwa mbere ari uko Leta yobanza igihagarika ubwicanyi, kunyuruza abantu no kubafungira ubusa, hagahanwa ababikora baba abo muri Leta, mu gipolisi canke mu iperereza, atagukingira ikibaba uwo ariwe wese. Abo banasaba ko hojaho sentere idasanzwe yocira imanza abategetsi bakuru bakuru. Bamenyesha ko gukorwa igikorwa cyo kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha, cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe nka CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ikindi bashekereje umuhuza nuko bashirwaho umugwi wotahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi, abanyapolitike bahunze hamwe no kubakingira umutekano. Baranasaba kandi gufungura abafunzwe mu myiyerekano yabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Abo bafatwa nk'abafungiwe ibya politike ku bwayo mashirahamwe. Hari amategeko n'inzego basaba ko vyohinduka. Ni nka sever umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB n'izindi. Baranasaba ko kubahirizwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro burimwo no kugira imyiyerekano, kugurura amaradiyo yugawe n'ibindi. Ayo mashyaka matatu mu rwandiko rwayo bahereje umuhuza, baranasaba ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa canke ngo bihindugwe na Leta ihari. mu gisata c'ubutunzi bifuza ko hojaho umugambi utomoye wo gusaba imfashanyo no gutosora imigendranire hagati y'Burundi n'amakungu. Basaba ko hojaho inzego zumvikanywe ko zo gushira mu ngiro amasezerano ashobora kuva muri ivyo biganiro hamene kiringo co kubishira mu ngiro. Ivyo byose batanze nk'umuti w'amatati ya politiki ari mu gihugu birasa n'ivyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta nabo bacuditse. Gusa nka byose biratandukanye cyane n'ivyatanzwe n'uruhande rwa leta. Imbere yo kwakira uruhande rwa nyuma ruri mwaye mashirahamwe yigenga, umuhuza Benjamin Mukapa yari yahamagaye abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique clé mu gifaransa. Abo nabahoze batwara Uburundi babiri Domitiano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya, intumwa ya leta Terence Ntayiraja, umuhuza w'Abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana n'umushingamateka Agathon Rwasa asanzwe aricegeye cambere c'utwara inama nshingamateka. Ako kanama abari muri ivyo biganiro bakise ko ari rukokoma kandi ko hashobora gufatirwayo n'ingingo ruhasha, ariko gushika ubu ingingo zafatiweyo nta urazimenya. Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba ibiro vy'umuhuza vyemeye ko bigiye gushira habona urwandiko rurimwo ivyasabwe vyose hamwe n'ivyatanzwe nk'umuti w'ingorane za politike. Ubwo rwandiko nibwo ruzohinyanyurwa rugategwa ko umukono nk'amasezerano y'ivyavuye muri ivyo biganiro bisigaje iminsi ibiri. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Abantu bagera kuri 3% mu nzego z'umutekano mu Burundi bagendana ubwandu bwa sida nk'uko bigaragazwa n'imibare ya Ministeri y'Ubuzima. Ibyo byagaragajwe mu kiganiro umufasha w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yagiranye n'abasirikare b'abagore ndetse n'abagore bashakanye n'abasirikare. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yakurikiranye icyo kiganiro.
Inzego z'umutekano ziri mu bigeramiwe n'umugera wa sida mu Burundi. Ibitigi by'3% zibagendera umugera wa sida mu nzego z'umutekano biri mu vyigwa vyakozwe mu myaka y'2011. Naho biri uko mu gisirikare hasanzwe ari ikigo kigwanya ikiza ca sida citwa Kabanga. Ariko rero mu ruganda rwahuje umufasoni mukuru w'igihugu c'u Burundi Denise Nkurunziza hamwe intwazangabo z'abakenyezi mu gisirikare c'u Burundi, hatibagiwe abakenyezi bubakanye n'abasirikare intwazangabo, mu vyumviro vyashikirijwe vyagaragaye ko hakiriho intambamyi mu kwipimisha umugera wa sida. Major Marie Ange Niyokindi niwe yafashe ijambo bwa mbere.
Umuntu agiye kwipimisha canke agiye gutora ibipimo ingene bamwakene n'ivyo bamubaza n'ivyo bamubarira, ibyo bintu ntibinyohera. Narize ndatahura igituma umuntu yo kwipimisha atari igihe no bantegezwa kwipimisha jese no kwipimisha kubera kujya kuntu babaza. Borone ndi approche bokoresha kugira ngo umuntu kwipimisha umwengo nyine ni ibintu bisanzwe kujya kwa malaria kwiki nibaze ko bogenda ari benshi.
Uturorero twabajijwe ibibazo bavuga ko atashingiro byari bifise twatanzwe Capitaine Nanziya Florida.
Je ndamaze kuja kwipimisha ahantu hamwe nuko ni nanje ibibazo bambajije, ariko naje numvise bigoye ugiye kwateza kwakira cabanza kubaza ka uheruka kurangura amabanga kandi uri mari hanigihe usanga yakubajije birebire kakubaza mugabo mwubakanye chakora ko mubana mu nzu nuko mutabana ushaka gusanga mwishyuye cyangwa ukamwishyura nabi cyangwa ukavayo utanabikoresheje. Nusaba ko bahindura approach bakoresha mu kubaza mu kumwakira.
Kubwo urongoye ikigo Kabanga Lyoto nahabona Imana Konsesa, ibyo bibazo bazuje kwipimisha bifise intumbero.
Dukora bivanye n'ingena mu gihugu hose bakora. Muvuze ngo tujya tubazo umenga ni nk'amatohoza ku muntu, siyo ntumbero twa dufite. Naho mwoba mwarinze uwo ari we wese muragiranira ikiganiro, kuko hariho byinshi kubyerekeye umugera wa sida abatazi bikenera ko ari inzaza yogenda bimenye, niyo ntumbero tubigiramo.
Ugo ruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo kuraba uruhara rw'intwazangabo z'abakenyezi mu gisirikare hamwe no rwabubakanye intwazangabo mu gisirikare mu ntumbero yo kugwanya umugera wa sida. Urongo iterambere idakumira mu gisirikare cy'u Burundi Major Francine Ndayisaba yashikije ko mu ntumbero yo kugwanya uwo mugera bimwe mu byo bakora harimo gupima mwene bagiye abasirikare baje mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu iyo bagiye canke iyo bagarutse. Kubijanye n'ubwo butumwa, umugihugu c'u Burundi hakunda kwibonekeza abasirikare n'abapolisi baje kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia no muri Republika ya Central Africa. Aha rero kabasanzwe hariyo abajije umutekano w'Abarundi barenga 5,000. bamwe bakenyezi ubakanye intwa zangabo z'abasirikare barabazwa n'ingene bakumirwa mu gikorwa cyo gupima abafasha babo
abashinga ntahe Major Francine yatubwiye yuko iyo bagiye mu mission bashika bapima cyangwa bagenda bakabapima negera mbaze ndeka twebwe izo ipima bidufashiki mu gihe uwo muntu nimbagarutse mudashikira abo ubakanye ngombwira ati urya muntu wawe yarwaye cyangwa arakomeye nibaza ko bifasha mwebe nyene atari kitacyo bifasha imiryango yacu none mutekanye iki kugira ngo irifwa uwo muntu musanze arwaye par exemple umuntu wiwe nawe mushobora kumukingira umbwira uti urya uyu muntu ahaje n'umuntu adakomeye
ni nk'iki kibazo uyu mufaso ni mgenza ndahejeje kubaza urugo rugizwe n'abantu babiri umugabo n'umugore mwebwe mwitaho cyane abo mukoresha abafasha babo womenga murabashira ku ruhande ariko muba mukwiye kubiyumvira ko kuko mu giho musirikare azova muri mission akomeye umukenyezi wiwe canke umushinga ntahe wiwe azoba yasigaye ino ashobora kuba yaritwaye ukundi ugasanga yaranduye muri ico gihe wa musirikare wanyu muba mushaka gukingira azoca yanduriraho kubera azoza wewe aziko akomeye nuwo yasize akomeye mugaba adakomeye nibaza ko muri ico gihe mugira mugahindura ngira ngo peut-être uburyo mubikora mukitaho urugo rwose
Major Niyongabo Francine Arongo iterambere idakumira mu gisirikare yavuze ko iyo mwitwariko bagiye kushikiriza bakurira kugira bakorereko umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza we yasabye nyabuna ko bitokorwa mu gisirikare gusa ariko ko byari bikwiye gukorwa no mu zindi nzego z'igihugu kugira ngo igiti gica yipimisha umugara wa sida ciyongere
icyo nasaba kumbure n'umushikiranganji yo zodushikanira imbere uhereye kuri mwebwe wo mu mushikiranganji wujejwe amagara y'abantu kipimisha ariko n'imiryango igapima twebwe nk'akarorero mu 2005 baradupimye kubera abaye umukuru w'igihugu baramupima nanje barampima ariko abana ntibabapima nabo mbona ari ibintu biba bikenewe aba babaye abategetsi nabyo bikaba nk'itegeko rihari yuko babapima bipimisha nta muntu yoba abaye umutegetsi yovuga ngo jyaho uko bampima ndabihebye
aromonya ko mu gihugu cy'u Burundi abagendana umugera wa sida bangana na kimwe n'ibice bine ku ijana i Bujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Urukiko rukuru mu Rwanda kuri uyu wa gatatu rwaburanishije ubujurire bw'urubanza rw'abana batatu barimo ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri ryisumbuye Riviera High School. Ni urubanza rwabereye mu muhezo nk'uko amategeko abiteganya. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Abaregwa bose uko ari batatu bageze imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abafungwa. Uru rubanza abana baregwamo icyaha cyo gutwika ku bushake icyumba cy'uburyamo ry'ishuri rya Riviera High School baburaniye mu muhezo bunganiwe. Abavandimwe baba bana barimo ababyeyi babo, bakuru babo n'abandi bagaragaye hanze y'icyumba urubanza rwaberagamo bahengereza mu birahure by'amadirishya kandi ntibyashobokaga ko bari bugire icyo bumva kuko amadirishya n'umuryango byari bikinze. Aba bana barerwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School bigagamo i Kigali mu karere ka Gasabo bagaragara ku masura yabo ko bakiri bato. N'urubanza rw'ubujurire rwamaze amasaha kabakaba muri abiri. Iburanisha risoje abana basohotse hanze bigaragara ko bakumburanye cyane n'abavandimwe babo gusa bacunga gereza ntibaboroheye kuko bahise babakumakuma babasubiza mu cyumba cy'urukiko. Muri aba bana baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School bigagamo ababurana kugeza ubu ni umunyarwanda, umurundi n'umubirigi. Bose bajuririye ibyemezo by'umucamanza wa mbere bavuga ko batabyishimiye. Kwikubitira icumbi ry'ishuri ryisumbuye Riviera High School rikimara gushya, igipolisi cy'u Rwanda cyari cyataye muri yombi abanyeshuri 11 bo mu cyiciro rusange bakekwaho icyo cyaha. bararegwa icyaha bakekwaho ko bagikoze mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rishuri ryisumbuye riherereyemo rwahanishije umwe igifungo cy'umwaka umwe, abandi babiri igifungo cy'imyaka ine. Hari n'abandi bagenzi b'abana bareganwa hamwe icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School rizwi nka Dorutwari mu rurimi rw'Igifaransa bararagama, ariko kubera bari munsi y'imyaka 14 y'amavuko batakurikiranywe nk'uko amategeko abiteganya, abo kugeza ubu ngo bari mu kigo ngororamuco ndetse n'abandi babaye abere. Ubwo uburyamo cyangwa se Dorutwari ya Riviera High School yashyaga mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka, ku isonga batawe muri yombi muri aba bana bakekwaho ibyaha habonetsemo ababyemera. Icyo gihe ibikoresho birimo matera baryamagaho biri mu byabanje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abemera icyaha bavuga ko batwitse matera bari mu cyo bita ubushakashatsi bwo kumenya uburyo matera zishya. Maître Asumani Minsi iragwira umwe mu banyamategeko wunganira umwana w'imyaka 15 yakatiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo yamuhanishije icyaha cy'ubufatanya cyaha mu gutwika ku bushake uburyamo bwa Riviera High School kandi ntacyemera. Maître Minsi iragwira yabwiye Ijwi rya Amerika ko imwe mu mpamvu zabateye kujurira ibihano ari uko yunganira atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza wa mbere, naho abandi bajuriye ngo barashingira ku kuba bataragoye ubutabera mu myuzo ya mbere mu myiregurire yabo bakemera icyaha, barasanga bagombye kubigiriramo inyungu. Uyu munyamategeko wunganira umwana w'imyaka 15 yadutangarije ko bakurikije uburyo umucamanza mu rukiko rukuru yahaye agaciro ubujurire bw'urubanza biteza ubutabera mu mucyo.
Rwose urebye ubutabera bwo twabuhawe, kuko iyo umuntu ajuriye urukiko bwanditse bw'urukiko rukakira ubujurire kandi bugahabwa n'itariki, kandi rwose itariki twasabye nk'uko abo tunganira hari abana batoya bataruzuza imyaka y'ubukure, baduha itariki ya hafi mbere y'izindi manza, cyane cyane bashingiye kuri icyo cyo kuvuga yuko abana bahabwe ubutabera. Mu by'ukuri uko twahawe ubutabera mu gutanga ubujurire, nta mpamvu turizere neza ko ubutabera buzatangwa kandi icyemezo kizasohokamo tuzacyakira neza, cyane yuko bizaba ari mu rwego rwa nyuma.
Kugeza ubu rero abaregwa gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School mu mujyi wa Kigali bafungiwe muri gereza ya Nyagatare. Hatagize igihinduka, umucamanza mu rukiko rukuru yazatangaza icyemezo ku bujurire bw'aba bana ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017 saa 10. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima, na amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo mu nda, kuvuga mu bihimba by'irondoka. Akenshi icyo kibazo kiva ku kugira ibivyimba byo mu nda. Ivyo bivyimba biterwa n'iki? Bofashwa bate? Bivugwa gute? Muri make nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye muganga Salvatore Harerimana havurira ku bitaro kwa Khaled Mukamenge, akaba amaze imyaka 20 avura, akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu, akaba bimazemo imyaka 15. Muganga Salvatore Harerimana, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane kumbi ikaze kubyatsi yanjye.
Nakaryo kugusigurira abantu no kwigisha abantu kubijanye n'iki kibazo abakenyezi basa n'abahura naco cyane nko mu Burundi hoho, mubona byifashe gute? Hari bitegerezwa badufise nawo nyene ngo tumenye uko byifashe.
Murakoze cyane nkuko numva maze kugira gushakashaka no kurondera no kuri ibyo ibijanye n'ibivimba gitereko nibintu bishika kenshi birashika kenshi ku bantu b'abapfasoni, mugabo ushika uno munsi nawe uvuga ngo ibi bintu biva kuri iki kintu none no byirinda gute. Ikimaze kuboneka nuko igihe umuyabaga ataratangura kuja mu butinyanka, bijya byo bita gutangura kuja mu butinyanka imbere y'iyo myaka, ibyo bintu ntabibaho. Ariko ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko igihe umufasoni yashitse mu myaka irenze nk'uko irenze imyaka 50 ntabakeje mu butinyanka, icyari kiyasanzwe nikibandanya gikura. Ariko ari kuvuga rero yuko ibyo bibyimba hariho ibangabanganwa n'ibyo n'ico gihe no kwita kijya gihe cy'abapfasoni bashobora kujya mu bigero, bashobora kwibaruka kubera zijya nkabo zo mu mubiri bita hormone.
Kubyerekeye
ibiharuro navyo ego nibyo cyamari ikibazo cyama kihari hari abatangura kwibaza ngo mbega ndabifise cyangwa se ndabifise ibyo biharuro guhera ku hafi 40-50% kw'ijana by'abafasoni baba babifise ariko kenshi nta kimenyetso na kimwe kiboneka nibe araho bishobora kuboneka nk'umuntu agiye ajya muri ekografi afite nk'imbanyi bakaca babona arafite ako kabyimba atarakaza atanamusonga n'umwe kamutera akaba rero n'abandi baba bafise ibibazo byo gusama hanyuma akaza kwivuza yibaza ibyo bibazo byo gusama akaca ahura atagico camuzanye basanza bagafite arico gituma rero abantu benshi barabifite bakabigendana mugabo ntiyagire ikintu na kimwe cy'ikimenyetso kiboneka.
Uko mumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino. Uyu munsi ayo makuru twayateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo. Tutangurire ku nkuru yerekeye umupira w'amaguru. Umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere wo mu gihugu c'Ubwongereza Manchester City uvugwa ko witeguriye kugura umukinyi w'umusatirizi wo mu mugwi Arsenal Alexis Sanchez hafi miliyoni 59 y'amadolari y'Abanyamerika mu kiringo cyo kugura no kugurisha abakinyi cimirije mu kwezi kwa mbere kumwakuza. Umugwi Manchester City umaze igihe urondera kugura umukinyi Alexis Sanchez. Uwo mugwi uvugwa ko uri hafi y'ukumugura naho umugwi Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne nawo nyene urondera bikomeye kugura uwo mukinyi. Umugwi Real Madrid uvugwa ko wifuza kuvavanura n'umukinyi Lucas Vasquez kugira uzane Sanchez kontra Alexis Sanchez afitaniye n'umugwi Arsenal izorangira mu gihe cici. Ivyo bizotuma Arsenal hitamwo kumugurisha ikamukuramwo amafaranga canke akaja gukina handi ata amafaranga uwo mugwi umukuyeko mu mpera z'isezon y'umupira w'amaguru. Naho umugwi Arsenal ugonanwa kuvyerekeye kugurisha abakinyi bayo ku yindi migwi bihiganwa yo mu Bwongereza, uwo mugwi uvugwa ko witeguriye kumugurisha ku mugwi Manchester City mu gihe woronka amafaranga aboneka ku mukinyi Sanchez. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC tuve ku mupira w'amaguru tuze kuri tennis. Aho umukinyi wa tennis ku rwego rw'ababigize umwuga w'umunyamerika kazi Serena Williams azohiganwa mu ihiganwa rya tennis ya Australian Open mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'iryo higanwa Craig Tiley. Serena Williams muri iki gihe afise imyaka 36 yatsinze iryo higanwa mu mwaka uheze mu gisagara cya Melbourne igihe yari afise imbanyi yari mu ndwi za mbere. Yibarutse umwana w'umukobwa mu kwezi kw'icyenda. Umuyobozi w'ihiganwa rya tennis rya Australian Open Craig Tiley yatangaje ko Serena Williams amaze gutsindira amahiganwa akomeye ya tennis 23 gushika ubu bisa n'uko azogaruka mu ihiganwa rya tennis rya Australian Open. Serena Williams amaze gutsinda ihiganwa rya Australian Open inshuro indwi yashize ubutumwa ku rubuga ngurukana bumenyi buvuga ko yasubiye gutangura kwimenyereza mu rukino rwa tennis. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kiganiro c'inkino. Turangirize ku bijanye n'inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe c'ubukanye. Igihugu c'Uburusiya kimenyesha ko kitazobuza abanonosi baco guhiganwa mu buryo bwigenga mu nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe c'ubukanye zizoba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza mu gihugu ca Korea y'Epfo. Ivyo vyatangajwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympique mu mfunyapfunyo CEO ryarazirije Uburusiya muri izo nkino inyuma y'uko amatohoza abiri asanze hari umugambi wa leta w'ukurekurira abanonotsi bayo gukoresha ivyongereza ububangutsi n'inguvu. Yamara abanonotsi bashobora kwerekana ko batafashe ivyongereza ububangutsi n'inguvu kandi batafatiwe ibihano imbere yaho bazorekurirwa guhiganwa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yamirije ingingo y'ishyirahamwe CEO yo kuziririza abanonotsi guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympique z'igihe c'ubukanye. Yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku mvo za politiki. Ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru yo hirya no hino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyce Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.